mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Jewe Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru tubafitiye tukayera kure yagezweho igeni no kwisi na mgenzi wacu Aloyse Bigirimana
urakoze Diane reka tiyahere kuri Afghanistan Leta Zunze za Amerika yararangije imyaka 20 iheze yari muri Afghanistan umutegetsi akomeye w'abatalibani yabwijwe rya Amerika ku indege za nyuma za gisirikare za Amerika zavuye ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i Kabul inyuma ya saa sita y'ijoro ibi abatalibani babivuze perezidansi ya Amerika White House hamwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bemeye ko bazobandanya gufasha guhungisha abanyamerika hamwe n'abandi banyafganistani babangamiwe gushika baheze perezidansi ya amerika n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bavuze mu gatondo keje ku wa mbere kw'abantu 16,000 n'amajana 7 bahungishijwe kuva aho abatalibani bafatiye afganistani mu ntango z'ukwezi k'umunani umuvugizi wa perezidansi ya amerika Jen Psaki yabwiye amenshi makuru ko abanyamerika 5,600 bakuwe muri afganistani muri icyo gihe ariko ko hari igitigiri gito kiri munsi y'amajana 2 kigisigayeyo kuri iyi nkuru nyene leta zunze za amerika yararangije ibikorwa byayo bya kidiplomasiya i Kabul icaye murira ibyo bikorwa muri Qatar ibi byavuzwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika Anthony Blinken yavuze kandi ko Kongere ya Amerika igiye kuzomenyeshwa iyi ngingo yafashwe ishyirahamwe rya Buraya ryarakwiye Leta Zunze za Amerika ku rutonde rw'ibihugu byo kugendera ryongera risubizaho amategeko yerekeye COVID-19 ku ngenzi ziva muri Amerika ni mu gihe abandura bashasha hamwe n'abakigwa mu bitaro muri Amerika biyongereye mu ndwi ziheze ingingo yeje ku munsi wa kabiri ku ngenzi zitari izankenerwa cyane yafashwe inyuma y'amezi 2 uwo muryango wa Buraya wugururiye abakerarugendo bava muri Amerika naho Amerika yagumye yugaye ku ngenzi z'abanyaburaya Isiraheli, Kosovo, Libani, Montenegro na Macedonia ya ruguru navyo nyene byarakuwe kuri urwo rutonde
Washington ijwi rya Amerika
Umushikiranganji wa Israeli ajejwe kwivuna abansi yaraganiriye na perezida wa Palestina mu ntara yagererewe ya Cisjordania ni ibiganiro vya mbere izo mpande zibiri zagiranye haraheze imyaka mubonano wi Ramala hagati ya Benny Gantz hamwe na Mahmoud Abbas ni kimenyetso cyuko hashobora kuzoba igihindutse inyuma y'imyaka iheze ata kuganira hagati ya Abbas n'abategetsi ba Israeli kubaye uko gukumirana kwatanguye ku butegetsi bw'umukazo w'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu kubanye Palestina ashikikiwe n'uwahoze atwara Amerika Donald Trump ingendo nshasha ya Israeli ibaye haheze iminsi 2 Perezida Joe Biden asavye umushikiranganji wa mbere mushasha wa Israeli utera intambuko mu gusunonura ubuzima bw'abanye Palestina muri Afrika abantu bakekwa kuba intagondwa zigendera ku byiyumviro bya Kiisilamu barisha abantu bashika 19 mu buraruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko byavuzwe n'abategetsi bo muri ako karere abo bategetsi bavuze ko abo bicanyi basambuye amazu bongera barayaturira mu mihana ya Kasanzi Kitovo ni hafi y'ishyamba ry'iratiro rya Virunga mu ntara ya Kivu y'uburaruko mu ijoro hagati yo ku munsi wa gatanu n'uwa gatandatu nta muhari uriyitirirwa bwicanyi ariko umuhari ADF niwo ukunze kugaba ibitero bihitana abantu muri utwo turere leta yatangaje ubutegetsi bw'igisirikare mu buraruko bw'intara ya Kivu y'uburaruko na Ituri mu ntango z'ukwezi kwa gatanu ariko abasivile bicirwa muri ibyo bitero bariyongereye kuva icyo gihe nk'uko ishyirahamwe ryo muri Kivu bikurikirana iby'umutekano mu buseruko bwa RDC ribivuga
Aloyse Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu.com. Nchuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Incamake y'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho. Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mikambi ya Nakivale muri Uganda zisaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuzifasha gutahuka.
Twari twahunze duhunga umutekano muke, ariko ubu umutekano ni wose warabonetse.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi bifuza gutahuka bavanwa mu ikambi ya Nakivale iri muri Uganda. Abumva hataragera gutaha muri ano makuru nabo muraza kumviriza ico bagona kuri kino kibazo mube hafi y'amaradio yanyu. Nongere ndabahikaze nchuti bakunzi bijwi rya Amerika. Amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike mu Burundi yemeza ko kuva mu 2015 abantu amaze kumenya ko baburi wirengero banyurujwe barenga 200 leta y'u Burundi no mu rwego rw'igihugu wigengujejwe agateka kazi na muntu se ni DH mu mpfunyapfunyo ibi barabihakana. Hejo kuwa mbere isi yose yaributse abanyuruzwa muri ubu buryo. Inkuru irambuye tuyibaza mugenzi wacu Désiré Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Mijambo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yashikirije kuri uno munsi wo kwibuka abanyuruzwa bakabugwa irengero yamenyeshe ko hari abibaza ko ayo mabi yarangiye. Avuga ko ari ukwihenda kuko acibonekeza henshi mu bihugu. Antonio Guterres amenyesha yuko kutamenya inshuti, umugenzi cyangwa umuvyeyi yazimanganiye bitera agahinda bene kubura ababo. Amenyesha ko ibishobora gukiza ababuza ababo ari uko abakoze ayo mabi bafatwa bagahanwa. Asaba mareta gukora ibishoboka vyose ako kabika gatuzwa. Mu gihugu cy'u Burundi kuva hadutse umutekano mu mwaka wa 2015 hari abantu bishwe, abandi babugwa irengero, abandi nabo barahunga igihugu. Amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki amenyesha ko abantu barenga 200 bamaze kunyuruzwa bakagenda amazima yongo kuva muri uwo mwaka wa 2015. Ari mu rugendo rw'iwe Kinshasa muri Congo igenekezo rya 12 kwezi kw'indwi uno mwaka, Evariste Ndayishimiye mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye ikinyamakuru cy'Abafaransa RFI ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa ko ari kinyoma. No mu mugwi w'igihugu wigenga ujeje wagateka kazi na muntu naho no munsi ataco batubwiye kubijanye nuko ibintu byifashe kuko uburongo uyu mugwi Sixte Vinyini Muraba yatumenyesheje ko yafatiriwe baremeza ko mu Burundi ata abantu banyuruzwa. Tubisanga mu cegeranyo cy'uwo mugwi cyo mwaka wa 2020. Icyo cegeranyo cerekana ko muri uwo mwaka hanyurujwe umuntu umwe rudende.
En tout cas, à ce que je sache, il n'y a pas de disparu au Burundi. Sinon, vous me diriez ah non, telle personne.
Uko ndabizi nta banyuruzwa mu Burundi ataruka mwambwira izina kanuni muto umuntu runaka yaraburiwe irengero. Icyo nzi neza kandi nuko hari inkozi zikibi inyuma y'amabizi koraza icazija mu Rwanda kandi nta burenganzira tugira bukujja gusaka mu Rwanda. Murazi ko hari inkozi zikibi 19 zigeze gutera umuryango zica abantu mu Kayanza mu nyuma zihungira mu Rwanda. Nubu ziri mu Rwanda. Abantu bavuga ko ba irengero ariko ndazi ko bibereye ahantu hamwe.
Pacifique ni nahazwe arongoye umugambi ndondeza wishiramwe Fokode ntiyemera ibivugwa nabo bategetsi. Amenyesha ko agiye gushikiriza umukuru w'igihugu urutonde rw'abantu banyurujwe 200 n'umwirondoro wabo kugira amwereke ko batarira busema.
Mwishyirahamwe Fokode turayemeza ko abantu barenga 250 bafashwe kandi bakabugwa iyo bagiye. Ibiharuro byacu turazi kandi ko ari ibiharuro bikiri munsi cyane y'ibiharuro bivugwa n'ayandi mashyirahamwe kubera ko dufata umwanya utari muto wo gutohoza ku muntu umwe wese tuvuga ko aba yarafashwe akabugwa irengero ryiwe. Ni nacyo gituma muri ino ndwi ishyirahamwe Fokode rizokwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye rikamurungikira urutonde rw'abantu barenga 200 twebwe twatohoje ko twemeza ko bafashwe n'inzego z'u Burundi bakongera bakabugwa irengero ryabo.
Mu gihe cyose habaye intureka mu Burundi hari abantu banyuruzwa ababo bakaburengero ryabo. Abenshi bavugwa nabo mwaka w'1972 abo babuza ababo bamenyesha ko ata kintu kibabaza mu buzima nko kubura uwawe n'umushingure. Ako gahinda ni nako n'ababuza ababo mu mwaka w'2015 bafise. Tubishikirizwa n'umukenyezi wa Jean Bigirimana umenyesha makuru kinyamakuru iwacu yabuzwe irengero mwaka 2016
umuntu utigeze uhamba ngo umushingure ikomere cyo cama uko nyene umuntu abana nacyo akakigumana n'abana nuko nyene nyene barambaza hari gihe biyumvira akavuga ati yaba papa wacu twaramushinguye neza tuba tugenda kumva yiwe tugashiraho nk'udushugwe tukamwibuka ugatariko se impamvu niyihe yatumye bamutwara burundu bakamwica bakamuhamba ntitumwihambire twebwe nk'abandi bantu nuko nyine ibibazo ntibibura ntibibura pe
mwishira hamwe ry'abashingwa manza rijejwe kuburanira abahohotewe mu masentare mpuzamakungu kavib bamenyesha ko bamaze kwitura amasentare mpuzamakungu Gustave Niyonzima Rongo Ekavib amenyesha ko bamaze kuyashikiriza amadosiye igihumbi harimo amajana abiri y'abanyurujwe
muri Kavibe turemesha cyane imiryango yabuze tukayiremesha tuyibwira yuko hari amadosiye menshi yashika ku bihumbi yamaze gushingishwa mu masentare mpuzamakungu mpanavyaha kuvye yabakuvyerekeye ico caha ico kugenda amazima yonge no kunyuruzwa nibindi kandi n'amadosiye ari kagenda neza ari karakurikiranwa mwibanga ntangere Kavibe kandi iratera ka sentare mpuzamakungu mpana vyahishashirahe ariyo la Cour pénale internationale nico bita groupe de travail des nations unies sur les disparitions forcées kugira botebutsa amatohoza kugira ababikora bashobore guhanwa
uwo mushingwa manza arizeza imijyango yababuze ababo ko bitebe bitebuke ukuri kuzoja habona bagatunganirizwa Desira Tunyimana Kigali Ijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
kivuga ku vyerekeye Burundi impunzi z'abarundi zirenga ijana ziri mu kambi ya Nakivale muri Uganda zarandikiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye zimusaba ko yo zifasha zigatahuka mu gihugu c'amavukiro rika umenyesha makuru ya Trupia Claver niyo nkuru atugire ku muriri wino nkuru
twari twahunze duhunga umutekano muke ariko ubu umutekano ni wose warabonetse
ubu n'umutamarazaro umurundi yahungiye mu kambi y'impunzi ya Nakivale mu Buganda haraheze imyaka itandatu ari kumwe n'abagenzi we batera kama umukuru w'igihugu bari barahunze ko yobafasha bakagisubiramwo
kanatsinda turumva ko bene wacu bavuye mu Rwanda za Tanzania n'ahandi ko bose bakiriwe neza kandi basanze mu gihugu cy'u Burundi ari amahoro
twe turatekanye mu mutima kuko twumva mu gihugu cyacu ari amahoro kandi twahunze cyaheze
turaperereza mu batanguye kuza bamwe bazanywa n'indege twaba telefone bakatubwira ati iwacu na mahoro meza ti urajyama ukajyamira awushakiye ni huvyukira
abo nabari ku rutonde rw'abandi barenga ijana bandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi na mugenzi we w'u Buganda n'utwarisha impunzi makungu gitaye impunzi ku isi #HCR nzitsabira Desire umwe mu bagiye habona mu guhimiriza abandi kugira ngo biyandikishe mu gutahuka avuga ko ababyifuza barenga inshuro zitatu abashoboye kwiyandikisha yiganiye ijwi rya Amerika igituma
nuko tunyotewe guhunguka twebwe abarundi bahana kivare cha kabiri nyakubaho mu minsi makuru mu ntango z'uyu mwaka ihunguka aho kubandanya yaceri hagarara ntitwigeze tumenya impamvu ubwo rero abarundi bene wacu twebwe bama batonda kuri ofisi ngo babandike canke babahungure canke baje gusinya hanyuma ntibikogwe erumva ko byaca bituma tugira icyo dukoze dukora ubuvugizi ku barundi bene wacu twongera twivugira ariko kandi barazi neza yuko guhunguka uburenganzira
abenshi muri abo harageze umwaka biyandikishije ku rutonde rwamanitswe na hashtag mikambi ya Nakivale kugira ngo batahukanwe igice cyabo kigizwe n'abarenga 200 baratahukanywe mu mpera z'umwaka uheze yamara abasigaye bemeza ko babayeho mu buzima butoroshe kuko bari baramaze kugurisha utwabo twose
mu Bugande nta kiturambiranye nkuko twiyandikishije gutaha no gusinya tugasinye nuko twaje tugurisha twese tukamara kuba kugipanga imbugita ikireta byiswe twabigukije ubu duhagaze nabi turi mu kirere nk'inyoni
naho biruko harabandi babana mu ikambi ya Nakivale babona ko ataragira ko batahuka kuko bemeza ko ico bahunze kitarahera abo bagiriza abashize ahabona ngo rwandiko ko batumwe na leta y'u Burundi gucanishamwo impunzi ubu numwe muri bo
ikibazo cyo guhonyanga gateka kazi na muntu ngo atera abantu bwicanye indengera butungane kutaguro nk'uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu nta gitangaza kirimo kubera iki uwo mugwi n'umwe wahunze batumwe na leta ubu rero ni wowe uri ku gikorwa
yamara abateye kama perezida w'u Burundi bobo bavyamirira kure
abari kubava ko twaguzwe dushaka gutaha nta mugambi mwiza na gato yabadufitiye ahubwo mwebwe mubaturabire neza mubagenzure bashobora no kutubwira nabyo
bifitiye bene wabo mu bihugu byo hanze kugira ngo bironderere ubuhungiro bwo hanze kugende bagende kunezerwa hamwe na bene wabo abo kabisa ntituri kumwe nabo bafite inyungu zabo
ubushikiranganje bw'intora gati mu gihugu n'umutekano bwitawe ikibazo c'impunzi burahumuriza ko icifuzo cabo cumviswe ico bikoze Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajeje gutabukana impunzi mu Burundi kuri mikoro y'ijwi ry'Amerika avuga ko akiri intambamye nyinshi harimo nikiza c'umugera wa corona
ibiharuro twiha gutahukana hari gihe tutabishika ko kubera ico kiza bivanye nuko hamwe bugarati butumanze turindire igabanuke no bahankarorero nko mu gihugu cy'Rwanda n'igihugu cha Uganda ko nk'ubu mu gihugu cy'Uganda turabangiriye mu gihugu cy'Rwanda aho kubazana mundwi tubazana kabiri mu kwezi zindi ntambamye nuko byukuri impunzi ziba zishaka gutaha mugabo ntihabura bamwe bamwe bikika mu kiza kubera imvizi canke ziriya tugasanga bariko barababuza
nayo Islam Hasser yemeza ko jyama giteguriye gutahukana impunzi yose ivyisabiye Dana Hug umuvugizi wa Hasser mu karere k'ibiyaga binini Afrika guseruko ni hembe rya Afrika yabwiye ijwi rya Amerika ku gutaha ari uburenganzira bw'impunzi yariyo yose ariko kumwe wese avyisabira ku gatwe kiwe atagahato kandi agasigura n'impamvu ibimutumye Hasser yemeza ko ikibazo umugera wa corona chateye kuyisi arico chatumye umugambi wo gutahukana impunzi uhura n'inzitizi rihamagarira ushaka gutaha wese avuye na Kivale yabo murundi umunyekongo umusomali canke uturuka ahandi ko yo bisaba kugatwe kiwe aho kwandikira hamwe amakete canke intonde hashtag yerekana ko mu Buganda hakiriyo impunzi z'abarundi zirenga gato 50,000 nayo impunzi z'abarundi muri rusangi hashtag rivuga ko ubu barenga gato 271 abenshi bari mu makambi y'impunzi mu Rwanda muri Tanzania mu Buganda muri Kongo no muri Kenya cyeklave ni inkuru Kigali kubyijwe rya Amerika
banyanyi bijwe rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 69 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 3 4 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8 ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu Juge Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, amakuru ya karere k'ibiyaga bigari tuyabandanirize kuyavuga ku Rwanda, aho amashirahamwe atandukanye aharanira agateka kazi na muntu arimwo ayakorera muri Amerika no muri Afrika yarayagiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru imbere y'ahari ubuserukizi bw'u Rwanda hano i Washington DC. Muri ico kiganiro hagarutse amadosiye atandukanye y'ubutungane arimwo nk'iya Paul Rusesabagina atavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Uyu muri ukako yagirizwa ivyaha bitandukanye birimo ivya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda akaba ari mu mvuto yaguyemo inyuma yaho yisanze muri ico gihugu cy'u Rwanda atazi uko yahashitse hari mu mwaka uheze. Mugenzi wacu Tim Harris Shimwe yavuganye na Claude Gatebuke umwe mu bateguye ico kiganiro amubaza ico bari bagamije mu kuja imbere ya ambasade y'u Rwanda aha Washington DC.
Ubwo rero ijyanye nuko ashize umwaka Paul Rusesabagina ashimuswe ashimutiwe muri Dubai bakamujyana mu Rwanda no kurinda ihohoterwa rikorerwa abanyarwanda cyane cyane nk'iza Karasira Emable kuri Idamange kuri Bahati. Ikindi turanerekana turanavuga kubijyanye ukuntu Leta ya Amerika iri mu bihugu bishyigikira Leta y'u Rwanda byaba ku mafaranga byaba mu buryo bwa politike byaba muri mu buryo diplomatike muri make ni objectif.
Araho waruvuze ko Amerika ihigikira u Rwanda ariko mu minsi ishize Leta Amerika yasabye u Rwanda ko rwarekura Rusesabagina. Kuba uvuga ko Amerika ihigikira u Rwanda urashaka kuvuga iki?
Ibyo ni bya bindi ritarime yadutse nshyashya yitwa gutandaraza urwanya injustice akanayishyigikira. Leta ya Amerika turagira ngo ibishyire mu bikorwa noneho mu bintu nabyo dukora kandi duharanira hano muri Amerika nk'abantu baharanira uburenganzira bwa muntu nuko Leta ya Amerika idatanga amafaranga idatanga imfashanyo. Ibyo rero Leta ya Amerika turakomeza dushyireho igitutu kugeza babishyize mu bikorwa.
Maze kuvugana na Claude Gatebuke uri mu bateguye iki kiganiro cy'abanyamakuru navuganye na Kathy Rwivanga uhagarariye ishami rya diaspora nyarwanda inaha i Washington ishyigikiye Leta y'u Rwanda.
Urumva twebwe nk'abanyarwanda turakurikirana the law of the country. Ibyo nibyo twashingiraho nuko natwe igihugu cyacu gifite laws kandi ntabwo duhaguruka ngo duhimbe ibintu. Hariho evidence zihari zerekana ko Rusesabagina afite ibintu yakoze agomba gusobanura in the court of law. Nk'abanyarwanda ntabwo tujya mu marangamutima kuko ako twebwe nk'abanyarwanda tuzi ko igihugu cyacu gifite justice and turakomeza focusing kuri iyo ukuntu igisubizo kizaturuka muri court of law mu Rwanda.
Ariko mu bijyanye n'amategeko.
Amategeko yes. Ubwo ikinyarwanda cyaje.
Umuryango wa Paul Rusesabagina ntiwahwemye gusaba ko Leta y'u Rwanda yamurekura. Kuri ibyo navuganye kandi n'umuyobozi wungirije w'umuryango urengera uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International hano muri Amerika Adoteyi Akweyi nangira mubaza nawe icyo uyu muryango uvuga ku ifungwa rya Paul Rusesabagina.
Well, we think that the manner in which Mr. Rusesabagina comes to stand trial
kibaza ko uburyo urubanza rwa Rusesabagina rwatanguye i Kigali birimo ikibazo kandi bishobora kuba birimo no guca kubiri ku mategeko mpuzamakungu. Ibyo rero birahangayikishije cyane kubwo inyungu no kugira ubutungane nyabwo bwo kuburanishwa mu Rwanda. Uravye uruhara Leta igira mu manza navyo ubwavyo birahangayikishije kuko birumvikana ko hatabaho koroherezanya ku bijyanye n'ubwisanzure bwo kuvuga. Duhangayikishijwe kandi n'abantu baharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu no ku bantu berura bakavuga ku bintu Leta ikora birimo guhungabanya uburenganzira bwabo cyanke ibindi bintu byobagirira akamaro. Numva ivyo ari vyo novuga kuri Rusesabagina.
Utekereza ko iby'umuryango wa Rusesabagina usaba bifite ishingiro cyangwa bakwiye gutegereza ubutabera bugakora akazi kabwo?
I think I would never ever tell a family not to advocate and do whatever they can
Emviriza gose nshobora kubwira umuryango we ngo ureke gukora ubuvugizi cyanke kindi kintu cyose bashoboye gukorera umuntu wabo. Ibyo byoba ari nk'agasuzuguro kubera ko buri muntu wese aba akwiye gukora igishoboka cyose kugira afashe uwo muryango wiwe. Icyo ni kimwe. Ikindi ni uko amakungu akwiye gukanguka akarabira hafi ibintu bijyanye n'ubutungane hariya mu Rwanda n'ibintu bihabera. Simbona rero ko iki ari igihe cyo guhora.
Twabibutsa ko Inteko Nshingamategeko n'umutwe wa Sena hano muri Amerika ndetse n'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi byandikiye Leta y'u Rwanda biyisaba ko yarekura Paul Rusesabagina.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turahana gahindukira ariko imbere yo kugahana igisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda. Imikino yihiganwa Afro Basket irabandanya kubera i Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda. Ama ekipe asigayemo ariko abyitwaramo gute? Umenyesha makuru wacu Jean-Claude Munyandinda adukurikiranira na hagufi ino mikino i Kigali arabitubwira.
Mu mukino w'intoki wa basketball, irushanwa rya Afrobasket ririmo kubera mu Rwanda rirakomeje. Ikipe y'u Rwanda imaze gukina imikino ibiri mu itsinda ryayo rya mbere kandi yose yayitwayemo neza. Abasore b'umutoza w'umunyasenegal Cheksar batangiye batsinda Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bakurikizaho ikipe y'igihugu ya Angola. Ejo kwa gatandatu u Rwanda ruzahura na Cape Verde mu mukino uzatangira isaa 12 z'umugoroba. Kuba ikipe y'igihugu y'u Rwanda iyo itsinda rya mbere birayiha amahirwe yo kuzabona itike yo gukina kimwe cya kane kirangiza itagombye kunyura mu kayunguruzo. Irushanwa rya Afrobasket rihuza amakipe y'ibihugu y'abagabo muri Afurika ryatangiye ku itariki ya 24 y'uku kwezi kwa munani, rizarangira ku itariki ya 5 y'ukwezi gutaha kwa 9. Mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda izahaguruka i Kigali ejo bundi ku cyumweru yerekeza mu mujyi wa Agadir muri Maroc. Izaba igiye gukina n'ikipe y'igihugu ya Mali mu rwego rwo guhatanira amatike yo kuzahagararira Afurika mu gikombe cy'isi kizakinirwa muri Katari umwaka utaha. Umukino w'Amavubi y'u Rwanda na Kagoma za Mali uteganyijwe kwa gatatu y'icyumweru gitaha ku itariki ya 1 y'ukwezi kwa 9. Uyu mukino wimuriwe muri Maroc kubera ko mu gihugu cya Mali stade n'imwihari yujuje ibisabwa n'impuzamashyira hamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Mu itsinda rya gatanu u Rwanda ruherereyemo hamwe na Mali, harimo kandi Kenya na Uganda. Ku cyumweru gitaha tariki ya 5 y'ukwezi kwa 9, Amavubi y'u Rwanda azahura na Harambee Stars ya Kenya kuri stade Nyamirambo. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Akainunga duce duba turabangiriye amakuru ya mbere n'ibiganiro twari twafitiye muri kano gatondo. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Kuri micro mari kumena Joe Diane ni nahazwe yakoze Frederic Mundiki Gerard duhagarikiye na Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikibanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose. Naho butaha ahaje turaza kuba turi kumwe mu bindi biganiro n'amakuru vyo mu masaha ari imbere.
It's an empty record.
Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusi.